iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kirino saha. Muri kumwe na Ohoya Nitanga Ishaka muri studio 5 i Washington DC. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave canke ku mirongo ya FM mu Rwanda. Mu Burundi ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice bitatu kuri FM canke kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Tubahaye ikaze mu biganiro byo kuri nosa.
Ku bihugu birenga 160 bigize isi, ibyo bigo bisigaye mu bihugu bitarenga 13. Hanyuma ikindi nacyo sinumva ko abantu bobabazwa n'uko igihugu cyari mu ngorane kivuye mu ngorane.
Uyu ni umuvugizi wa Leta y'u Burundi asobanura zimwe mu mpamvu ikigo cya ONU cyagateka kazi na muntu cyagiye cyugaye ibiro byacu mu Burundi. Ni mu nkuru tubafitiye ikaze mwese. Duhere kuri iyo nkuru nyene y'abasirikare b'u Burundi 600 baharugwa mu gihumbi bategerezwa kuba batashe mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri guheze, bagiye gutahuka mu Misiri imbere. Nayo amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC ntagiye kurekurirwa gusamiranira ku butaka bw'u Burundi ku mirongo ya FM kubera yabandanyije gukora amakosa. Byashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye mu mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yabikurikiranye arabitushikiriza.
Nkuko bisanzwe ico kiganiro cy'abavugizi b'inzego kiba rimwe mu mezi atatu, abavugizi bishora ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi yabajijwe ikibazo kijanye n'iyugarwa burundu ry'igisata ca ONU kijejwe gateka kazi na muntu mu Burundi. Nico vyavuye ko Prosper Ntagwamiye atacikure mu kwishura ico kibazo, asanga ico kigo ca ONU kijejwe ivy'agateka kazi na muntu atakazi kigifise mu Burundi.
Imvo ya mbere nuko ivyatuma ikigo muza makonkiza gukurikira ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi igikorwa casabwa carangiye. Iyindi mvono babwira nuko ku bihugu birenga 160 bigize isi, ibyo bigo bisigaye mu bihugu bitarenga 13. Sinumva igituma ico kibazo cobandanye kibatera impungenge n'ibisanzwe. Hanyuma ikindi nacyo sinumva ko abantu bobabazwa n'uko igihugu cyari mu ngorane kivuye mu ngorane.
Abamenyesha makuru kandi banabajije ibijanye n'iyugururwa ry'amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC zanyiwe kuvugira ku murongo wa FM ku butaka bw'u Burundi aho rigeze. Igituma ayo maradiyo acugawe nuko yabandanije amakosa mu gihe ivyo kuyugurura byasa n'ivyateye intambwe byashikirijwe na Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense rukurikiranira hafi ingene ibinyamakuru n'amaradiyo bikora ku butaka bw'u Burundi.
Iradiyo y'ijwi rya Amerika twasanze yagumye ikoresha umenyesha makuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi aho kumutanga kugira ngo abazwe yeze yezwe hanyuma icaha naho cagiriye agihanirwe. Iyo radiyo yabaye nk'imukingira ikibaba gutyo iba ntibaye intambamyi ku butungane bw'u Burundi. Umenyeshamakuru rero yagirizwa ko yoba yaragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 uyu munsi akora muri radiyo. Byumvikana yuko ingingo yo gukuraho ca gihano kwaciye kuba tubanza kuba tubayitenyenya.
Ico kiganiro ku banyagihugu n'abamenyesha makuru kibaye kandi inyuma yaho mu kwezi kwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi afatiye ingingo yo kutezurira abanyororo 300. Abamenyesha makuru babajije igituma abanyororo bataratangura kurekurwa. Macumi Rivino avugira vyifata kibanza ubushikiranganje bw'ubutungane ashikiriza ibiriko birarangurwa biherekeza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu.
Ubushikiranganje bw'ubutungane bwaciye bushiraho igikorwa gikurikira gitegerezwa guhabwa abanyororo nabo mu kibano. Abanyororo rero bazohabwa inyigisho zizotuma bagenda vyukuri bigengesera kugira ngo birinde kuzosubira mu byo bari bafungiwe. Bongere hatangwe n'inyigisho mu kibano n'uko ageje intwara kugira umunyororo yashika mu kibano ciwe azofatwe nk'umuntu yagorowe mugabo ntazo fate nk'umuntu aje guteza ibindi bibazo.
Ikibazo cy'abaserikari 600 b'Abarundi baharugwa ku gihumbi bari muri Somalia kugarukana amahoro bategerezwa gutahuka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze naco nyene nticasigaye inyuma. Abamenyesha makuru babajije ico bakiriko barakorayo kandi bagenzi babo 400 baza baratashe. Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi.
Abasirikare rero byabaye ngombwa ko basubizwa mu nteko z'Abarundi aho bakorera muri sekitari ya gatanu kugira ngo baze gusubirira abo bazoba bahavuye. Ubu rero abasirikare 600 bariteze gutaha, bashobora kuza mu minsi iri imbere itari myinshi, muzobabona bazotaha. Rero abo basirikare b'Abarundi bari muri Somalia bagomba bagengwa n'amategeko agenga abandi basirikare bose b'Abarundi bakiri muri Somalia, kuko umurimo bariko barakora ntibarawuheza, kuko ntibarababwira ngo nimutahe kuko tutabakeneye ngaho ku kibuga cy'intambara.
Ni mu gihe leta y'u Burundi yari yiyamirije iyo ngingo y'akanama k'ubumwe bwa Afrika yo gutahukana abasirikare 1000 b'Abarundi, ivuga ko yari ngingo y'akarenganyo kubera agashavu. Leta y'u Burundi yari yanasabye ko ahubwo abasirikare bose b'u Burundi bagera ku 5000 bari gufasha kugarukana amahoro muri Somalia batahukira rimwe mu ntaramwaro iri hagati mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru. Nyuma y'iminsi 6 indege ya Ethiopian Airlines igize isanganya igahitana abantu bose bari bayirimo, imiryango yabuze ababo mu gihugu cya Kenya iragandaye. Ababuze ababo bamenyesha ko nubwo bimaze gutangazwa ko atabiziga bizoboneka, bategerezwa kugandara no gukora imigigo yose ikurikira kubura. Bamwe mu baguye muri iyo ndege nka Abdallah Ibrahim w'i Nairobi bari yaratunze umuryango wiwe. Ijwi rya Amerika ryagendeye umuryango wa nyakwigendera. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Elojubiri Kaneza i Nairobi.
Abdullah Ibrahim yakorera mu gihugu cya Arabia Saudite yahitanywe na Boeing 737 Max 8 ku munsi w'Imana mu gihugu cya Ethiopia. Uwo mugabo asize udukobwa 2 n'agahungu kamwe yarindiranywe igishika n'umuryango wiwe. Samuvyara yari mu bagiye kumusanganira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta Nairobi. Ni nawe yabikiye abari basigaye muhira. Aisha Ibrahim mushiki wa nyakwigendera twiganira uko bamenye inkuru mbi.
Saa 10 ile flight inaingia wako ndo
wakaye. Isaha 10 hari indege itegerezwa gushika. Bose abari bategereye ababo baciye bahamagarwa babwirwa ko amazina yabapfuye yamenyekanye. Baciye bavuga ko hapfuye abanyakenya 32 hanyuma basomerwa amazina. Uwo yari numero 32 Abdullah Ibrahim bazana na numero ya pasiporo yiwe. Data yaciye adutelefona ati inarirahi wa inarirahi la jioni. Abdullah ari mu baseze yisi. Aisha sigura ko yabuze kabiri.
Mimi na ndugu wangu tulikuwa tunapendana sana. Tulikuwa tunapendana sana na ndugu wangu alikuwa
na Jewe na musazanje twarakundana rwose. Twarakundana cyane kandi yaramfasha bikomeye. Igihe naba mfise ikibazo niwe naca nitabaza nka mu telefona canke nkandika kuri WhatsApp. Yamfasha mu bibazo byo byose n'amahera y'ishure y'abana banje niwe yayamfashisha. Mu bisanzwe narahahamutse nabuze umuntu w'agaciro mu buzima.
Uteza mtu mwingine wa maana sana. Kwa life.
Inyuma y'umwaka ataza mu biwe Abdullah yarifuje gutungura abavyeyi biwe.
Na marehemu mwisho ilikuwa ni last year. Ye wanga vacation after 1 year.
Twaherukana kubonana na nyakwigendera mu mwaka uheze. We yaronka karuhuko inyuma y'umwaka. Ariko ubwa nyuma twavuganye ni kuwa gatandatu. Twarandikiraniye kuva 2 gushika 4 ijoro. Mugabo yari yambujije kubwira abavyeyi ko ari mu nzira za kuko yashaka kubatungura.
Yo nataka ku surprise.
Igihugu cha Ethiopia kiramaze gutangaza kwa tabiziga babuza babo bazobona kuko bahiye batokombera. Ibi byatumye umubabaro wiyongera mu miryango. Ariko bamwe bose bivanya n'ukwizera kwabo canke imigirwa basanzwe bakora mu gihe babuze nticabujije ko babikora. Ikibera wa Abdullah yavukiye mu musigiti uri hafi y'inzu y'abavyeyi biwe. Abayisilamu bamuterereye igisabisho idini ryabo ryemera mu gihe atamahirwe yo kubona ikiziga hari.
Huyu kijana wetu
Umuhungu wacu kubera ikiziga ciwe kitabonetse nta cemezo dufise ko yaronse umusengera hari yari kubwivyo kugira duheraheze uburenganzira bwo kumusengera duheraheze canke dutanguze ku mugaragaro Tanzania kuko muri Islam tuvuga ko uhereye umunsi umuntu afiriye ko ari kigandaro bigafata iminsi 3 kubwivyo rero kugira ngo dutanguze ku mugaragaro ikigandaro twahisemo kumusengera no guharura kuyu muntu wacu yapfuye Kenya niyo yabuze abavuka gihugu benshi mu ndege yagiri isanganya muri Ethiopia ku munsi w'Imana uheze hasize ubuzima abanya Kenya 32 mu gihe abahinga bakirondeze cyateye iryo sanganya ryahitanye abantu 157 n'ubugerageza kumenya umwidondoro bisigaje byabo ryahitanye imijyango harimo n'umufasoni wa Abdullahi na Samuzara yatumwe ko kuja guhebura abayo hamwe no kuvugana ibijanye n'ishumbusho Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kuvyerekeye kiza sida
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Bamwe mu babuze ababo bubakanye bivuye ku mugera wa sida mu ntara ya Gitega mu Burundi barubakana hagati yabo abaganga bakurikirana abagendana umugera wa sida baremeza ko abubakanye bagendana uwo mugera bashobora kuvyara abana bakomeye igitega inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana
uyu mukenyezi w'imyaka 42 twamusanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishira hamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi yiganije urya Amerika ko yabuze umugabo bari bubakanye mu nyuma na wahavamenya mu mwaka w'2000 ko yanduye umugera wa sida
yarakwaye mu nyuma turamujana kwa muganga ahavara hwera ahwereye urazi urunu warunwa kw'abantu tuzatumva bavuze ngo yishwe n'umugera hanyuma mu nyuma nanje mpavanda kwara ngo igitunu ngwaye igitunu nshanja kwa muganga ngiye kwa muganga barampima byose bashabambira ngo ugwaye igitunu mu nyuma nakize nshanja kwipimisha nshasanga ndagwaye
twabajije uwo mukenyezi ko mu nyuma yoba yararonse uwundi mugabo bubakana yishura ati
naramurose turi kumwe
wamuronse hahezige kinganiki
Namurose mu 2002 niho twubakana hanyuma twubatse jewe ndavuga nti yamara dagwaye nawe ashavuga ati naje nuko nyene dushatu bantu uko tuzinanye ko tugwaye twese
mugifatana naho mwari mwabwiranye mutarabana
twari twarabivuganye twese tutarabonana
Nubwo bubatse uwo mukenyezi amenyesha ko yagiye inama n'umugabo wiwe ko batovyara kugutinya ko vyo hava bibagora kurera bo bibarutse
Twafashe ingingo yo kutavyara kubera bigoye urabona urashobora kuja mu bitaro ukagwara ukabura numwe mugufatira urazi nko mu misozi nibyake bumvise kugwaye bashobora no kugufatira umwana canke bakana kugwaza Twe dusha twifatira ingingo ati ko twamaze komeregwa nabi deka tubihebe zo dukoresha agakingirizo cha turabiheba tubanye uko
uyu mugabo w'imyaka 48 nawe nyene twahuriye mu kigo ANSS mu gisagara cha Gitega aje gutora imiti ipfupfa haza avuga ko yapfaka yivuye kumugera wa sida mu nyuma yongera kubakana n'umukenyezi agenda n'umugera atangura avuga umubabaro yagize amenye ko yanduye umugera wa sida
Nchihe kweri, vyarambabaje muga ntako nari kugira ko ntari kwiyahura ngo bikunde. Vyarambabaje ndaburuko ndavyifatamo ariko rero kubera ico gihe nari naciye mu bintu birebire, umukenyezi wanje nari mfise ubwambi yarapfuye nawe nyene yapfuye kubera tsari ko tumenye kimwishye n'umwana twari twavyaranye arapfa. Mpava rero cyangwa umuko bagiye kwitora ingwara yanje mu nyuma tutazi biriko biratwika ivyo ari byo.
None mu nyuma nta wundi mukenyezi wahavuye ronde.
Naramurondeye nawe ubu kugeza ubu twacyeye byanka ntitwasubiye kuronka umwana.
Byaranse cyane ingingo mwe mwifatiye.
Twaragerageje ibintu bishoboka nyene kugira ngo turabe ko tworonka umwana biraturabura. None ubu twabaye huko nyene twibaniye uko nyene.
Uwo mukenyezi warondeye nawe waramuhishutse uramubwiye ati nubwo tugiye kubana jewe rero ndafise iki kibazo.
Njukuri twahuye twese dusanzwe tugendaniza ingorane. Wo yajasanga mu bitaro hava rero turayaga turavugana ingene umuntu wese icyatumye yinjira mu bitaro hama rero numva ibyiyumviro mfise arabyakire nanye numva ibyiyumvira afise ndabyakira tubatuce turibani.
Muganga Janine Ndayishimiye numuhuza bikogwa w'ikigo ANSS kiri mu gisagara cha Gitega amenyesha kabubakanye bagendana umugera gwa sida bashobora kuvyara umwana akomeye iyo bavyifuza co kimwe n'iyumwe mu bubakanye agendana uwo mugera. Muri ico gihe basabwa gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga babakurikirana.
Iyo harimo ugendana umugera wa sida agwaye cyane cyane iyo ari umubyeyi umumama turabasaba yuko batunganya ibyara ryabo, no kuvuga turabanza tukaraba kwico gihe bipimo byabo bimeze neza, tukaraba yuko atazi ndingwara bafise muri ico kiringo kugira ngo kongereza amahigwe yuko umwana azovuka akomeye. Rero iyo umubyeyi ari ku muti akaba imigara yagabanutse cyane arashobora kubyara neza umwana kandi agasanga arakomeye, kuko abakinguye muri ugo ruhara mu gusamwa kandi mu kwibaruka kuba bari ku miti. Naho nyine hariho inyifato nziza iriho mu kwibarutsa ababyeyi bagendana umugera wa sida, eka no mukonsa kubera bariko barafata imiti, nanyo turamuhimiriza gufata imiti neza kugira ngo ntashore kwanduza umwana we.
Iyo ibipimo bimeze neza biba bimeze gute?
Ni ukuvuga hari igipimo kipima urugero rw'umugera mu maraso ariyo charge virale, haragira igihe novuga mu maraso mashini itabibona, mu gifaransa bavuga ngo bibiri indetectable, ni ukuvuga ko iyo migera itaba ikigaragara mu maraso atembera, mugabo novuga ko mudusaho mu mubiri umugero buriyo bisigura yuko kwanduza bigabanuka cane iyo ico gipimo cerekanye ko umugera ari muke cane mu mubiri.
Uwo muganga hanura abagendana umugera wa sida bifuza kubaka kwitura abaganga kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ingene bo kwifata mu kurondera bo bubakana no mu kubaho kwabo. Jean Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi rya Amerika.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Natishwe cyo Amerika makuru n'ibiganiro birabandanya. Nyuma yaho mundu guheze umukuru mugambwe Sahwanya Frode mu Burundi Pierre Claver na Himana atangarije ko yakiriye mu mugambwe wiwe abanywanyi b'umugambwe Frode bunyakuri iragi ryandadaye wiyonkoye ku mugambwe Sahwanya Frode urongoye uyu mugambwe Kefa Nibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Mu kiganiro bagiranye bempi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umushinga naye Kefa Nibizi aratangura atanga umuco kuri ico kibazo.
Dutwebwe dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagomanda gwakorompereye kuri uyu mushinga mateka narobere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye mugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yarigeze ko ari umunywanyi mugambwe Sahwanya Frodebu nyakubi ari mbere mu bawushinze, ariko kuva umwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senahede. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu nani Senarede agenda gukorana no harongwe mugambwe Dr. Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona yuko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mu jambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo, byumvikana yuko izo ari menyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye mugambwe wacu binjiye no kuva nko wajabye mwaro nuwava ikarusi aba babiri mwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere ugwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe ingingo yo kubafuta mugambi kwera bari bafise amakosa baca bagenda muri mugambi witwara nake baranabuserukira mbere mu izo ntara. Ejo bundi sinze amakosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakura mu burongozi amaco dusubira yo basubijeho ngo baze kwivyegera z'abahari. Urumva rero nk'abo baciye bagenda muri Sahwanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira mugambwe Sahwanya Frodebu, turumva yuko ari amakosa n'uyu ushingamateka norobeye urumva ntiyarakiriye umunywanyi wacu.
Ariko hariho abavuga ko umugambwe usubije hamwe n'abahoze hari abanywanyi babo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 aho mwebwe muhavuga ko
imigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo. Ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abo bantu bahora mugambwe Sahwanya Frodebu burya harimwo abagiye muri CNDD-FDD, hari abagiye muri ZARADEBU, harabagiye muri za sangwe padere habaje wacu mugabo ico duba dukeneye nuko abantu bovugisha ukuri muga naho nyene turagatoraga twavuga duti hagezaho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyesha makuru bakerekana twaravuye ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane uvuga duti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mbwa twebwe iwacu twabonye yuko aho gumenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko bace bemera ko dushya no mu nzego tukaba duti nta nizo bari bafise kuko urumva bari kwaronda bazishiramwo ariko kandi ko binjiza abantu n'ibisanzwe umugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nk'uwo umuntu yavuye umwaro ni karusi nagwa mvunira akagohe uyu mugenzanje azafrikanire hafi kuko ingorane bateye iwacu izoza bateye muri Lanake ataraze neza no muri Fode bazaba duteye.
Reka tubaze n'umushinga na Pierre Claver Nahimana nawe nyine atubwire ikintu cemeza kw'abantu binjiye mu gambwe wiwe bari bavuye mu gambwe wanyu Fode bu nyakuri iragiganda dai.
Ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukereza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu naho kizokwishikana. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sanya Frode budukurikije iragijyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyene cyo barundadaye yadusigaranye dusiza gukora ibishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye iragiranye n'icyo barundadaye bugaruka mugambwe Sanya Frode n'icyo twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nabo bari kumwe ngira ngo nta wuharira Honorable Norbert ndo kubwa ni muntu azwi cyane gose ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode bari kumwe na nyir'icubahiro ndadayimira cyoro uwo vuga rero ngo nkumbure si mu Frode sinzi nyene yo bari kariyumviye nuko atobazi Frode kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sahwanya Frode nyakuri noneho nuwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko ataziye mu Burundi twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sahwanya Frode bunyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sahwanya Frode.
Yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior muri Veneza.
Mahoro neza.
Mahoro muhiga Dani Junior.
Mu ntara ya Muramvya.
Kandi kazina ninde?
Manirakiza.
Manirakiza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Nagomba kuramutsa abatumire yaba Kefa n'ibindi cyanke Pierre Kave.
Yego.
Hanyuma tuyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo. Akabazo akabazo kandi ndakagashira kuri ndakabaza Honorable Pierre Kave. Nyakubahwa Honorable kuva ko umuhisi ndademere cyo ragandaguwe turabonetse neza yuko umugambwe Sahwanya Frode wahavuye abantu bawurimwe bada umengo ntibari ko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize Sahwanya Frode yari ndadaye wenyine kuko aho tumaze kubona indongo zitangura gusimbiranira ko umusaka amashaki bavuga ngo bapfuye ngo gatoki ngo bapfuye agatoki ntawe kubagize 18 cyangwa ibintu bya Leon kubyo bapfuye kushika naho nabandagize babayo nako gatoki mwa baba barapfuye rena kubahwa kuko naho tari uburongoye baba bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakaraheze nta kuntu mubona yuko umuntu nizongora nabo bantu kubera bakiri mu mugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco ndagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri Sahwanya Frode yari yavuze ati muri umugambwe Sahwanya Frode iragenda daye ati nta bantu dushobora abantu bataza karanga mutima kanda daye buze muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Nrobe bose bo baraciye muri Sahwanya Frode cyanki bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya Kefa yereheza kuri Kefa hari akazi yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujye na matora bazoza mugabo icisha muri politiki nuko twerwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe ni inkomeye yewe ni inkomeye mureba nakuboha kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mu mashigikira kuko twese dusangiye ivyiyumviro mugabo urashaka kubona ati nakaransumba mu bantu canke mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe afite icamaze kurusha ibihundi byotuma twubaka igihugu kuko ibintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo nakarakomeye jewe kandi utandije nkomeye kurusha naka bica bituma umwe wese yibako ari hahandi usanga amatora amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gucyo ugasanga amajwi agendera asabagira.
Murakoze Dani Junior Manirakiza mushi yanahe Pierre Claver Nahimana tuga ku ijambo ibibazo bibiri mwajijwe.
Ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibazo bikomeye cyane gose ariko nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu ntituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe ni Imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ivyo turabizi ntitwovuga ngo ivyo vyarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ivyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nkuko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye gose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turaba marayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwe n'ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho ica kabiri
ca kabiri yego
mutimbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nimba mwarabibonye harimo cane cane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi hari benshi cyane gose kandi bahora babitubwira bene cyo twatemera akatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe sanya Frodebu ariko nakubwiye yuko hari nabarutse vuba bari ko barinjira mugambwe sanya Frodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'ico kibazo utegezwa gutegekanya ibyo n'ibyo twatsidikanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho zo kwigisha imigambi ya nyene cyubahiro nda Demetrior muri abo bantu bose bariko baragaruka muri sanya Frodebu
reka duhe n'ijambo kandi kefa n'ibizi nawe nyene yishwe ikibazo cyabajwe na Dani Junior.
Murakoze ndashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo ciza numva kirimo n'ubuhinga bwinshi twebwe twamaze gushikiza yuko twiteguye kugira amatora twenyine mugabo dushobora kwemera uwundi mugambo wose wifuza kudushigikira koza ukadushigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushikira nama twebwe gushikira amasaha tuko turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka 2020 kuko tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushigikira ikindi naco ngahe baramenya nuko si ugupfa gushigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho wundi kusa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje iziyumviro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'iziyumviro vy'umugambwe ivyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko ivyereke nke tuzoje mu matora ni ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasandi ko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero nkuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza nibyumvikana ko atakintu kinini bimushikiriza ko mugabo icyo mba ndashikiriza ubu gusa nuko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize nuko umugambo uzoshima kuduherekeza nkuko byagenze kuri ekigena ndabayimere cyo mazi ko ari imigambi yashinze werekeje umugambi yari yarashinze ntacobuza yuko tubemerera
Uyo rero yari mugenzi wacu Fadhe Kumudikije ariko araganira na Kefani Bizi hamwe na Pierre Claver na Himana barongoye imigambwe Frodebu. Pierre Claver na Himana arongoye Sahwanya Frodebu, Kefani Bizi nawe arongoye Frodebu nyakuri iragijya ndadaye, bariko baraganira ku bibazo byerekeye abanywanyi babo. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri Nusaha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Tubarariki mubandanye kumviriza ibiganiro n'amakuru ku ijwi rya Amerika, site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com.